Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya gatanu kigarama mu mwaka 2025 cyuki namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba ya kawe ndabahaye imwiriro cyangwa imaramutse bivanye naho muherereye iyo ni ryasango rya makuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi nkuru nkuru zikurikira. Abantu babiri bakomereje cyane birimo myinshi ironekana biturutse ku bisasu bibiri byaguye ku no gatanu muri zone Rugombo muri komine ya Kibitoki. Abanyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba bwinshi. Imyidogo ni myinshi mu banywanyi b'ishyirahamwe rya Leta ry'ugutumatumanako amakuru na mobe bo muri komine ya Muyinga bavuga ko iryo shyirahamwe rimaze indwi zitatu ridakora kandi ngo nta siguro riha abanywanyi bakoresha telefone zaryo. Hari Abarundi benshi bafatirwa mu gihugu cya Tanzania bava canke baja mu gihugu cya Kenya. Ubwoba ni bwinshi mu miryango kuko hari abadasubira kuronka agakuru k'ababo bavuga ko baca baja gufungirwa ahantu habi cyane ntibaronke n'ifungurwa ayina yari mu kanya sangwa ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Hari bisasu bibiri byaguye kuri uno wa gatanu muri zone Rugombo iri muri komine ya Kibitoki mu ntara ya Bujumbura. Byakomerekeje cyane abantu babiri byongera bironona imirima myinshi. Abanyagihugu bo muri iyo komine muri kino gihe batekewe n'ubwoba kubera bisasu byinshi bagize iminsi bumva kubera ingwano ziriko zibera mu buseruko bw'igihugu cya Congo hagati y'ingabo z'icyo gihugu n'abagwanyi b'umuhari M23. Inkuru y'itubaza Jean George Kibogura.
Amakuru dukura muri iyo zone ya Rugombo atumenyesha ko igisasu cya mbere cyatewe igihe cy'isaha zine zo mu gitondo muri karitsiye ya Nyakagunda hafi y'ishingiro ry'abametodiste iruhande y'akaburi bita ku Badagi. Icyo gisasu ngo cyakomerekeje cyane abantu babiri, umwana n'umugore.
Masaha ine hari igikombe caguye harande singo yange y'abametodiste mu Rugombo aho bita ku Badagi cyahitanye umwana hamwe n'umugore. Umwana yageze cyane mu nda hamwe n'umugore. Umwana yageze cyane mu nda cyo mu nda zari hejuru umugore akamutisha amaguru baca bakwakwanya babatwa kwa muganga ariko apfurirwa ku ivuriro muri kimwe cya gape muri kwa Rubasa.
Icyo gisasu ngo cononye n'imirima y'ibigori, ibiharage n'ibitoki, ibikorwa byo mu masoko no mu mashuri nabyo nyine ngo byahungabanye. Ayo makuru atumenyesha ko igisasu cya kabiri caguye nka saa sita n'inusu ku musozi wa Marambo kuri transversari ya kabiri hafi ikirindiro cy'abasirikare. Kuva ingwano zisubiye gusutama mu buseruko bw'igihugu cya Congo hagati y'abasirikare b'icyo gihugu n'abagwanyi b'umuhari M23 abanyagihugu muri komine ya Kibitoki, baratekewe n'ubwoba kubera ibisasu byinshi baguma bumva hirya no hino, bagasaba abo bose babijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ntambara nitandukire mu Burundi.
Hari Abarundi benshi bafatirwa mu gihugu cya Tanzania bava canke baja mu gihugu cya Kenya. Ubwoba mu muryango bakaba ari bwinshi uko basubira kumenya agakuru k'ababo, na cyane cyane ko bivugwa ko bafungirwa ahantu habi cyane kandi ntibaronswe n'ibifungurwa. Ni inkuru ya Bonfise Niyongere.
Abarundi bakora ingendo bakoresheje amamodokari yo kwiyunguruza rusangi, abakura mu Burundi abajana mu gihugu cya Kenya n'Ubuganda baciye mu gihugu kibanyi cya Tanzania barabangamiwe muri no minsi n'igipolisi cya Tanzania. Icyo gipolisi kikaba gifata baba abava canke abaja mu Burundi. Haraheze indwi irenga Abarundi barenga 200 bafatiwe mu gice cy'intara ya Mwanza, abandi bagenda barafatirwa mu bice bitandukanye z'igihugu cya Tanzania. Abatanze amakuru bakavuga ko bafata uwo ari wese yaba ufise ibyangombwa cyangwa ubutabifise bagaca barika imodokari zari zibazanye zikibandaniriza urugendo abafashwe bafungirwa ahantu habi kandi mu buzima bubi bakarekugwa ruko batanze giturire igiteye amakenga kurusha nuko n'abasirikare b'u Burundi baje mu ruhuko bavuye mu gihugu cya Somalia indege yabazanye kwasiga mu gihugu cya Kenya ahasigaye bakipakiza bakoresheje mabisi rusangi bafashwe ari 12 baciye badana gupfungwa muri mwene ubwo busho nyene abo bamaze gutabarizwa barahavuye bararekugwa baraheza babandanya urugendo ariko baraye mu gasho gipolisi cha Tanzania hafi ndwi igipolisi cha Tanzania chatanguye gukora iyo mikwabo kuvaho hatangarijwe kumbuga hwaniro kugwaruka bita Generation Z ruzokora imyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Tanzania kuva kuwa 9 Kigarama uyu mwaka ubwoba igipolisi n'abategetsi ba Tanzania bakabukura ku myerekano ifatwa nk'imigomoko yabaye inyuma y'amatora aherutse kuba muri ico gihugu yahinduye byinshi uko ico gihugu cari kizwi mu makungu aho kandi kiregwa guhonyanga birenze urugero agateka kazi na muntu kwica gupfunga kunyuruza abantu bakabugure ingiro no kubaboriza igufa abo bose bikekwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania cyangwa umugambi uri ku butegetsi muri ico gihugu CCM abafise ababo bazimiye n'abafungiye mu gihugu cya Tanzania basaba abategetsi b'u Burundi n'abaserukira ubundi muri Tanzania gukora ibishoboka byose ngo abarundi bagorewe mu busho butandukanye bw'igihugu cya Tanzania barekugwe kuko ari uguca kubiri n'amategeko mpuzamakungu ico gihugu cateye ko umukono cyo kimwe n'amategeko arekurira uruja n'uruza hagati y'abanyagihugu b'ibihugu byaba ibya Afrika y'ubuseruko canke ibihugu bibanye mu ruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka rero ntine Nzeyimana serukira Burundi mu gihugu cya Tanzania wagize cyashikije kuri ayo makuru
imbere yo kubandanya no makuru dukurikire akamu k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano inamahoro
ihohoterwa rifatiye ugitsina akenshi ritangura mu gacerere ijambo rikomeretsa umutima rifatira umuntu mu gahanga terabwoba kubagukwa ugacerere gakingira inkozi z'ibibi kagakumira abakorewe amabi guhagarika amabi afatiye ugitsina bwa mbere mu kwemera ko ayo mabi abaho muri twebwe nimwe na rimwe mbere mu miryango yacu bwite mu masomero mbere naho turangurira imirimo
abanywanyi bishyirahamwe rya leta ryo gutumatuma na kwa makuru hakoreshejwe telefone ngendanwa na mobe bari mu ntara ya Kera ya Muyinga bahidoga ko igishyirahamwe rimaze indwi zirenga zitatu ritariko rirakora nk'uko umwe mu bakoresha uyu muhora abishikiriza abo banyagihugu bagasaba uburongoye gisata cyo na mobe kuva mu gacerere akamenyesha ikibazo kihari n'icyo bakiriko kirakogwa kugira ngo teoregwe umuti n'inkuru ya Julienne Muzinga
haraheze ikiringo cy'indwi zitatu abanywanyi baba ku mugwa mukuru wa komine Muyinga mbere no mu yandi mazone agiziye komine bakoresha umuhora wa na mobe igisata cy'ishyirahamwe rya leta yo gutuma tumana kwa makuru Onatel badashobora gukoresha uwo muhora haba mu guhamagara canke mu gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi nk'uko bamwe mu bari basanzwe bakoresha uwo muhora babyigana mu gisata cy'ishyirahamwe Onatel Muyinga na gacerere abo banyagihugu na cyane cyane abakoresha umuhora wa Onamobo bonyine bamesha ko bigoye no kuronka uwundi muhora mu yandi mashyirahamwe yo gutumatumana ko kuko ibiciro byadugije cyane
ishyirahamwe yo gutumatumana ko rya leta Onatel mu gisata cyaryo cya Onamobo cyaduhemukiye kuko tumaze indwi zitatu tudashobora kutuma tumanako nk'uko twari tubimenyereye ntituzi icyo gisata ingene byagenze ingorane cyakize itariso nigiye kubaza mu gisata cy'uwo muhora ngaha i Muyinga bakubarira ngo turabizi urakoze kubitumenyesha mugabo nta kindi kintu na kimwe bakubarira haba guterefona haba ibi by'ubuhinga ngurukana bumenyi byose twarahebye yindi ngorane dufise nuko uri mu yandi mashyirahamwe yo gutumatumanako kugira ngo uronke ikarite sime si ikintu coroshe ubu no kuzituzi igiciro bazitugize igiciro fate simi sikeye kugwa ibihumbi cumi na bitanu bavyo rero ubukene buriho bukaja mu vyo kugura umurongo mushasha n'ibintu bigoye abantu ui bato bato amikoro yabo mbona agoye cane.
Amakuru ava mw'ishirahamwe Onatel amenyesha ko icyo kibazo kiza kizwi kandi ko bariko bagira ibishoboka ngo inyishu kuri icyo kibazo iboneke.
Urakoze Julienne Muzinga. Abanyagihugu bo muri quartier ya Jabene muri commune Mukaza baridogera abarongoye ishirahamwe rishasha ryegeranya imicafu ifadikanije n'abajejwe intwaro ko bariko babarihisha amafaranga y'umurengera. Abo banyagihugu bariko bapfa amafaranga ibihumbi bitandatu ku kwezi mu gihe ishyirahamwe ryahahora ryabaka amafaranga ibihumbi bitatu. Basaba abajejwe intwaro gusubiramo iyo ngingo. Ni inkuru ya Bertrand Ngendakuriyo.
Abanyagihugu muri quartier ya Jabe bamenyesha ko iryo shyirahamwe rishasha ritwara umwavu ryitwa La Proie. Iryo shyirahamwe rikaba ryaje risaba abanyagihugu kuriha amafaranga ibihumbi bitandatu ku kwezi ku rugo mu gihe ryahora risanzwe ryarahagaze ryabatoza amafaranga ibihumbi bitatu. Iryo shyirahamwe ryahora rikura umwavu mu ngo muri iyo quartier rikaba ryari rimaze amezi atanu ryarahagaritse. Icaje gutangaza abanyagihugu ni uko bariko barishyuzwa ibyo birarane by'amezi atanu bishyura iryo shyirahamwe rishasha. Abanyagihugu abajejwe intwaro gusura mu ngingo bariko barafata
hadushyirahamwe rishasha rijejwe gutwara iyarara. Iryo shyirahamwe ryitwara Pro maze batudugiriza ko ibiciro ubwa mbere twari ku bihumbi bitatu none ubu badushyize ku bihumbi bitandatu byose. Ntuzi neza uko ubuzima bw'iki gihe bugoye. Ikirenze ko tumaze amezi atanu tubana n'iyarara. Ishyirahamwe ryari rihari ritigeze ritwara baca badusaba ko twishyura ayo mezi atanu yose icyarimwe. None gabashe twayakurahe n'ubu buzima turimo kandi aho hose batubwira ko uwo bazosanga agisisibyo yarara bazomushamanze. Turasaba abaturongoye ko bokwiga kuri iyi ngingo kuko natwe ntitworohewe.
Mu rugana rwa Radio Nyizamba gatoya kawe turashobora kuronka kuri telefone uburongoye quartier ya Jabe kugira atange umuco kuri ayo makenga y'abanyagihugu arongoye.
Urakoze Bertrand Ngendakuriyo. Nino ngahafite dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi. Ngashimira na bagenzanje umwe wese yafashije kuyabaturukaniriza. Mugire aho muba mwubahwe mubanye no mu byanyu agahwara.